VOA. Iyi ni ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nchuti na mwe bakunzi b'ijwi rya Amerika, kaze mu biganiro byacu i Kigali twumvikanira kuri FM 104.3, mu Burundi twumvikanira kuri FM 104.9 no kuri FM 105.2. Kuri mikro muri kumwe nanje Aloise Bigirimana
na Fidèle Niyongabo.
Mu mwaka umushahara wa mwari ntawuhuriye n'umushahara w'umusenateri ahembwa buri kwezi cyangwa umushahara w'umudepite.
Ikintu cya mbere tubakangurira ni ryashema kumva yuko bafite umusanzu ukomeye mu iterambere, kubera yuko iterambere ry'icyacu cyane cyane ryubakiye ku burezi n'uburere duha abana bacu.
Uwa mbere yari umwarimu wo mu Rwanda, ubundi ni Papias Malimba Musafiri, ni umushikiranganji w'indero mu Rwanda. Bavuga ku kibazo cy'umushahara muto mu gihe isi yibuka umunsi mpuzamakungu w'abigishwa.
Antonio Guterres niwe azo umunyamabanga mukuru mushasha w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Umuntu yitwaje imbugita yasogosa abapolisi babiri ku murwa mukuru w'Ububiligi Bruxelles. Ivyegera vy'abakandida bahiganwa muri Amerika barahariye ejo kwa kabiri.
Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turabashikiriza ku buryo burambuye mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Radiyo Ijwi rya Amerika, imbere y'uko twinjira mu makuru yo mu karere, duha kanya mugenzi wacu Fidèle Niyongabo adushirize amakuru avugwa irya nino ku isi yaduteguriye.
Urakoze Aloise, makuru tubafitiye. Antonio Guterres yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Portugal, yagenywe kuzoba umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mushasha azosubirira uwahari muri iki gihe. Vyitezwe ko yemezwa icese mu minsi iri imbere, inyuma y'incuro y'amatora yabaye uno munsi kuwa gatatu mu kanama k'ishyirahamwe ONU kajejwe kubahiriza umutekano ku isi. Antonio Guterres yatsinze n'amajwi 13. Ambasaderi w'Uburusiya mu ishyirahamwe ONU Vitali Shokin yatangaje ko bigaragara ko Antonio Guterres ari we azoba umunyamabanga mukuru mushasha w'ishyirahamwe ONU. Ivyo yabitangaje mu mabanga yiwe y'umuyobozi w'akanama k'ishyirahamwe ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi. Amenyesha ko bafashe ingingo yo kugirisha amatora icese ejo kuwa kane igihe c'isaha zine zo mu gitondo. Atangaza ko bizeye ko atakibazo kizohaba ejo ku munsi wa kane. Akanama k'ishyirahamwe ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi kazokwemeza icese ingingo yo guhitamwo Antonio Guterres mu matora. Ako kanama kazoca karungikira iyo ngingo inama ya bose y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU itezwe kwemeza atakibazo igenwa rya Guterres. Abashikiriza manza mu gihugu c'Ububirigi batangaza ko abapolisi babiri basogoswe n'umuntu yitwaje imbugita ku murwa mukuru Bruxelles no munsi wa gatatu. Ivyo bibonwa ko gishobora kuba ari igitero c'iterabwoba. Igipolisi cyatangaje ko abapolisi babiri bambaye impuzu zibaranga batakomeretse bikomeye cyane. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku murwa mukuru Bruxelles, umuvugizi w'umushikiriza manza w'igihugu atangaza ko bibabaza kw'ico gitero bishobora kuba gifitaniye isano n'iterabwoba nta bindi birenga ngaho yamenyesheje. Uwagize ico gitero yahagaritswe n'abandi bapolisi bamurashe mu kuguru. Igihugu c'Ububirigi kiri magabo kuva abantu 32 bishwe mu bitero vy'amabombe vy'abiyahuzi vyabaye ku kibuga c'indege co ku murwa mukuru Bruxelles no mu kibanza c'amatereni agira mu kuzimu ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu. Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, mubandanya kumviriza amakuru twabateguriye. Mike Pence yagenywe kuba icegera c'umukandida w'umurepublika Donald Trump, na Tim Kaine yagenywe kuba icegera c'umukandida w'umudemokrati Hillary Clinton barahariye mu ijoro ry'ejo kuwa kabiri. Umwe wese ku ruhande rwiwe yaranebaguye imigambi y'uruhande bahiganwa. Pence na Kaine bahuye mu mpari ziba inshuro imwe gusa hagati yaba yivyegera vyaba kandida bahiganwa mu matora ya prezida azoba muri leta zunze ubumwe za Amerika mu kwezi kw'11 barakiranyemwo akatari gake mu majambo yabo igihe baharira kuvyerekeye ibirwanisho ruhonyanganda uko ibintu byifashe mu gihugu ca Syria hamwe n'ivyerekeye gutunganya gushasha inzego z'ubutungane bwerekeye inkozi z'ikibi muri Amerika. Mike Pence yavuze ko Hillary Clinton ariwe yategekanije imigambi ya politike yo hanze ya Perezida Obama, imigambi Pence avuga ko yatumye ibintu byanzara mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi. Pence yagiriza Hillary Clinton ko yarekuriye leta ya Kiyisilamu kuvuka hamwe n'inyifato Uburusiya bufise muri iki gihe. Ku ruhande rwiwe Tim Kaine yavuze ko Donald Trump ashiri inyungu ziwe imbere y'ibindi byose. Yagirije Trump ko afise inyungu ziwe mu vyerekeye budandaji mu gihugu c'u Burusiya muri iki gihe ko yamara yanse kuzerekana. Yamara Mike Pence na Tim Kaine bombi uko ari babiri barumvikanye ku kamo ko gukingira abasivile mu buraruko bw'igihugu ca Syria. Igihuhusi Matthew gikomeye cyane kitari bwabe mu kiringo c'imyaka itari mike mu karere ka Caraïbes cateye kija mu mazinga ya Bahamas no musi kuwa gatatu. Ivyo inyuma yo cihaye inkumbi muri Haiti na Cuba. Abantu 9 barapfuye muri Haiti no muri Republika Dominicaine bihanura bibe. Igihuhusi Matthew gikomeye cyane cyari ku rugero rwa 4 igihe cyashika muri Haiti ku munsi wa kabiri carimo imiyaga y'inguvu z'ibirometero bitari bike birenga ijana ku isaha n'imvura nyinshi cyane. Ryabaye rya mbere mu kiringo c'imyaka 52 igihuhusi cyo ku rugero rwa 4 gishika muri Haiti. Perezida wa Haiti avuga ko abantu batanu bapfuye umuntu umwe irengero ryiyo ritazwi muri iki gihe abandi 10 bakomeretse.
Radio Ijwi rya Amerika dusamyanira i Washington DC. Ini programa radio yacu tuyibashikiriza imisi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana. Kwijwi rya Amerika kuri FM zina n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi n'umudukurikiranira kuri FM 99.9 na 95.5 n'ibice bibiri. Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu ni jambo rimwe no kuri site yacu ya internet www.radioyacu.com. Radio Ijwi ry'Amerika amakuru avugwa mu karere kuri wa gatatu. U Rwanda rwaramukiye mu muhango wo guhimbaza umunsi mpuzamakungu w'umwigisha. Ibindi kuri inkuru tubishikirizwa na mugenzi wacu Eric Bagirubusa ari mu Rwanda.
Umunsi nk'uyu mpuzamahanga wahariwe umwarimu mu Rwanda narwo ntirwasigaye nyuma mu kwizihiza wabereye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ibiganiro kuri uyu munsi byibanze ku kureba imibereho ya mwarimu n'agaciro afite ku iterambere ry'igihugu muri rusange. Mu Rwanda abarimu baracyagaragaza uruhuri rw'ibibazo bishingiye ku mushahara biti n'ica n'ikize. Mu kumva ibintu twagiye kure twibanze kuruta kuri Theodore Mutabazi w'imyaka 51 y'amavuko. Uyu maze imyaka 34 mu burezi aturuka mu karere ka Gasabo. Mutabazi yabwijwe rya Amerika ko nyuma y'iyo myaka ageze ku 62 by'amafaranga umushahara utamwemerera kuwukoresha mu byumweru bibiri.
Ariko kubera yuko n'abaturage baba batuzi batwiziye n'imibereho yacu bayizi bagerageza kudufasha noneho tukakora ibintu byo bita kwikopesha bakatugoboka. Wenda nasako rimwe na rimwe hari igihe tuyiyambaza ikaduha ibintu bita za dekuveri. Noneho ibyo byumweru bibiri bisigaye ubuzima bukongera bukicuma buhora ko duhora muri negative ku byerekeranye n'umushahara wa mwarimu.
Mutabaza afite abana batatu, babiri biga muri kaminuza kandi umwe w'umwe amwishyurira igice cy'amafaranga y'ishuri kuko yashyizwe mu cyiciro cya gatatu cy'ubudehe. Aravuga ko uretse kwiyambaza inshuti n'abavandimwe nta yindi nzira ishoboka mu mibereho. Kugira iwataha mwitirirwa nabyo kuri mwarimu n'urukuta rukomeye kandi banyimwemerera inguzanyo itarenze 300,000 by'amafaranga.
Ushobora no gutekereza kuzubaka inzu ukamara n'imyaka 10, 15, 20 utaragera ku nzu yo kubamo wihorera mu bukode gusa. Nuko imibereho yacu imeze n'amafaranga ya banki rwose ayo baguhaye nta nubwo ashobora no kugura ikibanza. Ni ukugenda buhoro buhoro.
Mutabaza aterwa ishavu no kubona abo biganye bari no mu cyiciro kimwe cy'amashuri mu zindi nzego barateye imbere adashobora kutabona no kubagwa mu ntege
kandi bikaba bibabaje kwabo ngaho duhujije nivo cyangwa bari hejuru yayo banyuze imbere ya mwarimu noneho bareba situation mwarimu akirimo kandi baranyuze imbere ye ugasanga ni ikintu gitasobanutse kibabaje bavuga yuko ngo abarimu ngo ni benshi ari kurebya akazi akora umurimo akora mu mwaka ngewe narabikariki mu mwaka umushahara wa mwarimu nta uhuriye n'umushahara w'umusenateri ahembwa buri kwezi cyangwa umushahara w'umudepite reba rero mu zindi nzego ari meya cyangwa abandi bantu bari mu nzego kandi twese tukaba tujya ku isoko rimwe ni ikintu ngiye kintera urujijo
Ministeri y'uburezi mu bisobanuro itanga ku kibazo cy'umushahara wa mwarimu udahura n'ukuri kw'ibiri ku isoko ivuga ko ubushobozi bw'igihugu bukiri buke k'umushahara uzagenda uje n'uko ubushobozi buzaboneka bwana Papias Malimba Musafiri ni ministeri y'uburezi
nta mushahara wabona ungana na serivisi utanga nawe ubwawe ugiye kureba akazi ukora nk'umunyamakuru nta gihembo ushobora kubona kingana na serivisi ugeza ku Rwanda na bene Rwanda ikintu cy'ambere tubakangurira ni ryashema kumva yuko bafite sanzu ukomeye mu iterambere kubera yuko iterambere cyacu cyane cyane ryubakiye ku burezi n'uburere duha abana bacu icyo ni ikintu cy'ambere bagomba kwishimira no kubateresha hanyuma bijyanye n'umushahara rero ugenda wongerwa bitewe n'uko amikoro y'igihugu agenda agira
mu minsi ishize mwarimu yahawe inyongezo y'icumi ku ijana by'umushahara we nuko uvuga kufata amake yabonye ibihumbi bine byiyongera ku mushahara we ikibazo cy'imibereho ya mwarimu kandi kinumvikanira mu bibazo babaza abategetsi imbona nkubone uyu yavugaga ko ibihembo bihabwa abanyeshuri batsinda neza ho guhabwa mwarimu
gahunda nyinshi zisanga zivuga ku banyeshuri cyane uruta ukoze garuka kuri mwarimu ukareba school feeding ndetse n'ibindi byose usanga bivuga ku banyeshuri cyane kuruta mwarimu ibyo ngibyo ngiye mbigereranya no kuwagaburira inyana nyini ziritse byagera nimugoroba ukajya gushaka umukamo nta ushobora kubona
ministre Marimba yamusubije mu mugani w'ikinyarwanda
hari umugani ngira ngo utakigezweho cyane mu nyarwanda ngo yamazi abaye make aharirwa impfizi ntabwo ari byo yamazi make ubu ngubu abaye make aharirwa abana kandi tubirebere no mu mirego rusange ni wawe mu rugo iyo ubonye dukiya rwose uremera ukiyumanganya ugafata ka kredi ukare uko bigenza ariko abana bakagira icyo bakora ntabwo rero twanze ko byaje no kubabyeyi ariko kenshi bigera na mikoro y'igihugu cyacu kiba gifite
ibibazo abarimu bakigaragaza n'ibisobanuro bituruka ku butegetsi igihe cyose byaba bitagize icyo bitanga gifatika birashimangira nta kabuza ko bizakomeza kuba nyirabayaza na wireme ry'uburezi rigicumbagira no mu mashuri abanza yafatwa nk'izi ingiro ry'ubumenyi ministeri ravuga ko ubwitabire bwa buri kuri 98% ku ijana ariko abayarangiza uko bikwiye baza hasi ya 50% byari ku nshuro ya 15 u Rwanda rwizihiza uyu munsi mpuzamahanga wa mwarimu guha agaciro mwarimu no guteza imbere umwuga we niyo nsanganyamatsiko ehakabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Tukiri mu Rwanda umuyobozi wa Hotel Marriott ku rwego rw'isi Arne Sorenson yakiriwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ni nyuma y'umunsi umwe Hotel Marriott ya mbere yuguruwe muri icyo gihugu cy'u Rwanda inkuru y'umumesha makuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi
Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakiriye umuyobozi nyuma yaho uyu muyobozi amaze gufungura Hotel Marriott yuzuye i Kigali Uyu muyobozi yavuze ku Rwanda rwafunguye amarembo kubikorera avuga ko bagiye gukomeza kubaka amahoteli mu Rwanda. Bwana Arne Sorenson yavuze ko mu biganiro bagiranye na Perezida w'u Rwanda bibanze kubijyanye no gushora imari mu mahoteli, ingendo zo mu ndege ndetse n'ubukerarugendo.
This is the first hotel with the Marriott brand name on it in sub-Saharan Africa. Well, we have 30 brands and across those brands we have 150 in Rwanda.
Yagize ati iyi ni hotel ya mbere urwungi rw'amahoteli rwa Marriott rufunguye mu gace k'umunsi w'ubutayu bwa Sahara. Dufite amahoteli 130 tumaze gufungura muri Afrika ndetse n'andi 60 akiri mu mishinga. Ahi Kigali twamaze gusinya amasezerano yo kubaka indi hoteli ya Sheraton izatangira kubakwa umwaka utaha turizera ko mu myaka iri imbere tuzaba tumaze gutera intambwe mu Rwanda iyi hoteli yarayifunguye imiryango kuri uyu wa kabiri iri mu rwego rw'inyenyeri 5 ni ya mbere ibayeho muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwihutisha iterambere RDB Francis Gatare yavuze ko kuba hoteli nka Marriott ije gukorera mu Rwanda ari ishema ku gihugu.
Kubera yuko Marriott niyo company ya mbere ku isi ifite amahoteli menshi cyane cyane aho baherukiye kugirana amasezerano n'iyindi company yitwa Starwood nayo yazanye ayandi mahoteli ubu ngubu akaba ari bo ba mbere ku isi. Kuba rero bafata iya mbere kuza gushora imari mu gihugu cyacu no gufatanya na guverinoma yacu mu guteza imbere ubukerarugendo na business mu mahoteli biradushimishije kuba twafunguye Marriott ndetse habaye n'ibiganiro biraduhaye andi mahirwe yo kuzana abandi bashoramari muri izi business kuko zirimo komeza zikura zitera imbere.
Ushinzwe ubucuruzi muri Kigali Marriott Rugumaho Ariane yabwije Ijwi ry'Amerika ku ihoteli igiye gukemura bimwe mu bibazo by'ubushomeri bujya bugaragara mu rubyiruko ko mu bakozi ihoteli yatangiranye abenshi ari abanyarwanda.
Icyo dutekereza mu Rwanda turabibona ko ku isoko ry'umurimo hari abantu benshi bakeneye akazi, ni hoteli nini ku buryo izakoresha abantu 500 muri rusange bavanze kuko niyo ntego ya mbere ya Marriott turavanga ariko ku isoko ry'umurimo mu Rwanda izakemura ikibazo gikomeye cy'akazi kuko izaha amahirwe abana bamaze iminsi biga ibintu bijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo.
Kuva mu mwaka wa 2012 Hotel Marriott yagiranye ubufatanye n'ishuri rya Akira Institute for Women mu Rwanda aho yahaye amahirwe abakobwa bato bakiri hagati y'imyaka 18 na 30 bakajya kwihugura ndetse bamwe bakabona akazi muri hoteli zayo ziri Dubai ni Doha. Marriott iri mu bihugu 110 ku isi, muri byo 11 nibyo muri Afrika. Guhera kuri wa kabiri u Rwanda rwinjiye kuri uru rutonde. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika cyatangiye kuri uyu wa mbere. Ni ikiganiro muzajya mukurikirana ku maradiyo yanyu kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Umunyamakuru hano muri studio turi kumwe, banza twibwire.
Yego, mwiriwe neza Etienne.
Wiriwe neza
Diane, ninahazwe.
Urakomeye cyane.
Ego,
ikaze kandi ku Ijwi rya Amerika. Iki kiganiro iwanyu mu ntara ni ikiganiro watangiye muri make, wabwira abatwumva kizibanda kuki?
Ni kiganiro cyatanguye kuri no wa mbere nk'uko mwabyumvise, hama kigiye kuza kirashimikira hanini ku buzima bwa misi yose dusanga mu kibano. Tuzoshimikira ku bibazo by'indero ingene abahungiye mu mpinga itandukanye babayeho, tuvuga ivyerekeye ukwihanganira na kutumva kimwe iby'ubuzima butandukanye. Tuzohandetse n'ijambo afasoni kugwaruka azaba ari kiganiro vy'ukuri kizoba abatwumviriza batuyagira ingene babayeho mu buzima bwabo bwose bwa misi yose.
Ni wanyu mu ntara, none se abakunzi barajwe rya Amerika hari uruhare mubitezeho?
Uruhare rwabo ni runini, hari ukuzora badusabikaniriza ayo makuru yabo bazaba bafite mu ntara no mu makambi atandukanye. Hari kandi kuzokwakira abanyamakuru bacu bagiye kuza barabagendera, kandi bamwe banatanguye nk'abari mu nkambi y'impunzi y'Abarundi ari hitwa Inyarugusu canke iyindi iri mahama mu gihugu cy'u Rwanda irahitwa Rusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Kivale iri mu gihugu cy'u Rwanda. Uruhara rwabo ni kuzokwakira amenyesha makuru bacu bakayagisha bisanzuye kuko ni radio ari yabo.
Ni radio yanyu iwanyu mu ntara, kandi ni ikiganiro cyanyu nk'uko mubyumvise. Ahanini tuzabaha urubuga, tuzabaha ijambo mutugezeho ibyo mwifuza. Twifuza ko ubwanyu mwagira ijambo rirambuye muri iki kiganiro umunsi ku wundi. Mbibutse ni ku wa mbere kugera
kuva igihe cy'isaha indwi kugera igihe cy'isaha indwi n'iminota 30.
Ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Kandi kuba twandikira, mbibutse adresi yacu mwakoresha email ni radio yacu @gmail.com. Ikiganiro kizaherwa na Diane Ninahazwe.
Murakoze.
Nange ndabashimiye kandi nta handi ni ku Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birabandanya. Mu karere igihugu cya Ireland cyarungitse ugiserukira mu ishyirahamwe ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Kuri uyu munsi wa gatatu niho umunyamabanga mukuru w'uwo muryango yamwakira. Ni inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Claver Niyonkuru ari Arusha muri Tanzania.
Ambassador Paul Sherlock yagenywe umabanga yo guserukira igihugu ciwe ca Ireland itariki 30 z'ukwezi guheze kw'icenda, nk'uko amakete yahaye umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko avyerekana. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Ireland niwe yateye kumukono kuri ayo makete amuha uburenganzira bwo guserukira inyungu z'igihugu ciwe mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Mu kumwakira kuri uyu wa gatatu, umunyamabanga mukuru wa Afrika y'ubuseruko Ambassador Libera Mvumukeko yamubwiye ivyo amazi gukora n'imigambi yo guteza imbere akarere. Yashimikiye cyane cyane ku kugabanya no gusubiramo ingene uburyo bukoreshwa mu bisata bitandukanye. Yavuze ko yafashe nkankama impanuro yahawe n'umuryango wa Buraya ari na butanga igice kinini cy'amafaranga akoreshwa n'umuryango wa EAC. Ni mu gihe ku mwaka uheze hari imfashanyo zitatanzwe kubera umuryango wa Buraya, wavuze ko mu gukoresha ubutunzi harimo igifungo no kudashira imbere imigambi y'iterambere rusangi. Liberant Mukeko yavuze ko ubu hariho byinshi biriko birasubigwamo nk'ibijanye no gutanga amasoko, kugabanya ingendo, gucunga neza ubutunzi n'ibindi. Yemeza ko ivyo byatumye mu mezi make aheze haboneka amafaranga atari make yashize mu kigega. Ahiwe ambasaderi Paul Shedrock yashimye iyo migambi n'izo ngingo nshasha. Yavuze ko uko umuryango wa Afrika y'ubuseruko uzokomera ariko uzoboneraho no gukomeza n'ibihugu biwugize. Yashimangiye ariko ko ibihugu bigize EAC bidatekanye bituma n'umuryango udatera imbere. Aha baciye bavuga ku byerekeye amatati ya politike ari mu Burundi. Bose bashimangiye ko atawundi muti atari uko abegwa n'amatati bose bo kwicara hamwe mu biganiro bibahuza. Ubuserukira igihugu cha Ireland yavuze ko igihugu ciwe ndetse n'ubumwe bwa Buraya bashigikiye ibiganiro bihuza Barundi vyamaze gutangura. Ambasaderi Charoke yashimye n'ibikorwa byo guteza imbere akarere ka Afrika seruko bimaze kurangurwa nk'ibyerekeje gushira hamwe ibyo gutoza amakore n'amatagisi Union Douanière hamene soko rusangi Marché Commun. Avuga ko imigambi nk'iyo ariyo yatumye n'ubumwe bwa Buraya bushinga imizi. Yongeye ko kwihangiro ry'umuryango ari cyane cyane iby'ubutunzi kugira abagwiza tunga mva makungu bazana imitahe yabo. Mu biganiro vyabo bagarutse no ku bucuti bwo guhanahana ibidandazwa no gushorera hamwe hagati ya Buraya na Afrika y'ubuseruko. Bavuze ko amasezerano hagati y'iyi migabane ibiri y'isi ari nkenegwa ariko ko atawukwiye kuhahombera. Aha mu nama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko iheruka kuba mu ntango z'ukwezi guheze ku icyenda, akarere kihaye amezi atatu gushika mu ntango z'umwaka uza kugira ngo barabe ko atagiye guna kimeco ahombera nk'uko byashikirijwe na perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli ari na baramutswa ubu akarere ka Afrika y'ubuseruko. Ambasaderi Charoke yemeye ko igihugu ciwe gishobora gufashanya n'akarere ka Afrika y'ubuseruko mu byerekeye ubudandaji, kuzana imitahe, uburimyi n'ubworozi, iby'ingenzi hamwe n'ibyo gutumanako amakuru. Umunyamabanga mukuru wa Yase Mfumukeko nawe yaciye amenyesha ko hagiye kurungikwa n'abaje gukoresha ubwenge muri Ireland muri ibyo bisata. Iruhande yo guserukira igihugu ciwe mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, ambasaderi Paul Shadrock ni nawe agiye guserukira igihugu ca Ireland muri Tanzania. Icicaro ciwe kizoba ku mugwa mukuru Dar es Salaam, ariko umuryango wa Afrika y'ubuseruko uzomuha ahakorera Yarusha mu gihe abikeneye. Pierre Clavin inkuru Yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Tuve mu karere tuje mu Burundi. Umuryango w'umwe bwa Buraya umenyesha ko utigeze uhagarika imfashanyo washikiriza abanyagihugu b'u Burundi, ni mu gihe intumwa z'uwo muryango ziri mu rugendo mu gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Umufaso ni Carla Montesi ari mu ntumwa z'umwe bwa Buraya zazimaze imisi zigendera Burundi. Yemeza ko umuryango w'umwe bwa Buraya uraje ushinga cyane n'ikibazo cy'ubukene cyugarije Abarundi muri kino gihe. Uwo muyobozi ajejwe Afrika yo hagati n'iy'uburengero mu bijanye no gufashanya mu by'iterambere hagati y'utwo turere n'u Buraya asigura ko umuryango wa Buraya utarota uhagarika imfashanyo zigenewe Abarundi.
La coopération avec les Burundi n'a pas été arrêtée. C'est uniquement les financements directs au budget de l'État.
Imfashanyo n'u Burundi izahagaritswe ariko hagaritswe imfashanyo twaha leta zaja mu kigega cyayo buri mwaka. Ibintu byose byerekeye imfashanyo zihabwa abanyagihugu bwabo b'Abarundi byarabandanije. Aho ibitigiri birahambaye kuva dufatiye ingingo leta honyene tumaze gusinyanira amasezerano agera ku miliyoni 70 z'amafaranga y'abanyaburayi. Ayo nayo gukoresha mu kuzana imbuto mu burimyi n'ubworozi n'ibindi bikenewe muri icyo gisata. Kurihira abana n'abakenyezi mu mavuriro hamwe no kugaburira abana muri imwe twita cantine scolaire. Abana bafungurira ku mashuri. Iyo ni imigambi iri kirarangurwa ni ukuvuga ubumwe bwa Buraya utahagaritse gufasha Burundi. Burundi twafashe ingingo zimwe zimwe gusa kandi turiteguye kubandanya buhoro buhoro tugarukana gufashanya igihe leta izoshyira mu ngiro twigora isabwa. tumwe muri twa twigoro twibutswa na Kun Vervac yarongo izo ntumwa za Buraya.
La balle ou la première responsabilité réside dans le gouvernement du Burundi. Il est clair ce que
Ruhara, runini ruhagaze kuri leta y'u Burundi. Twebwe ntiduhisha icyo twiteze ko nico na karere ka Afrika y'ubuseruko kiteze. Nacho se kindi n'ukuja mu biganiro bitunganywa na karere bizohuza bikunga abantu bose bafite icyo boterera ugira ingorane zihere muri iki gihugu. Kurubuga naho no guhindura ibintu ubijanye na gataya ka duna muntu umwidegembyo wa politike n'ubwigenge bw'ibinyamakuru.
Et de la liberté des médias.
Umuryango w'umwe bwa Buraya ni uzu bwa mbere mu bihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu bifasha u Burundi. Hagati y'umwaka w'ibihumbi 2014 n'ibihumbi 2020 honyine wari wemeye guha u Burundi imiliyoni 432 z'amafaranga y'abanyaburaya. Kuva ku igenekerezo ry'indwi gushika ku rya cyenda ku kwezi hitezwe inama y'abafasha u Burundi izoba ari Geneve mu gihugu cy'u Busuwisi. Eloge Burika neza, Bujumbura, Ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika kuri FM jana zine n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Chuti z'Ijwi ry'Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba, ariko imbere yaho reka dusabe Fidel Niyongabo atwibutse incamake y'amakuru yadushikirije.
Urakoze Aloyce, twabwiye ko Antonio Guterres yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Portugal yagenywe kuzoba umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU azosubirira wari ahari muri iki gihe, byitezwe ko yemezwa icyese mu minsi iri imbere. Inyuma y'inshuro y'amatora yabaye no munsi wa gatatu mu kanama k'ishyirahamwe ONU kajejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi, Antonio Guterres yatsinze n'amajwi 13. Ku yindi ngoro twabwiye ko abashikiriza amanza mu gihugu cy'u Bubiligi batangaza ko abapolisi babiri basogoswe n'umuntu witwaje imbugita ku murwa mukuru Brussels no munsi wa gatatu. Ibyo bibonwa ko gishobora kuba ari igitero cy'iterabwoba. Igipolisi cyatangaje ko abapolisi babiri bambaye impuzu zibaranga batakomeretse bikomeye cyane. Mu kiganiro yahabamenyesha makuru ku murwa mukuru Brussels, umuvugizi w'umushikiriza manza w'igihugu atangaza ko bibaza ko icyo gitero gifitanye isano n'iterabwoba. Nta bindi birenga ngaho yamenyesheje. Mike Pence yagenywe kuba icyegera cy'umukandida w'umurepublika Donald Trump, na Tim Kaine yagenywe kuba icyegera cy'umukandida w'umudemokrata Hillary Clinton barahariye mu ijoro ryejo kuwa kabiri. Umwe wese ku ruhande rwiwe yarabaneye baguye imigambi y'uruhande bahiganwa. Igihuhusi Matthew gikomeye cyane kitari bwabe mu kiringo cy'imyaka itari mike mu karere ka Caraïbe cyatekeje mu mazinga ya Bahamas no munsi wa gatatu. Ivyo inyuma yuko cihaye inkumbi muri Haiti na Cuba. Abantu 9 bapfuye muri Haiti no muri Republique Dominicaine bihana urubire. Igihuhusi Matthew gikomeye cyane cyari ku rugero rwa 4 igihe cyashika muri Haiti ku munsi wa kabiri.
Chuti z'Ijwi ry'Amerika, mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Aha niho bigarukiye. Washize hamwe ibiganiro ni Inosa Kimenyi kuri mikromo, ari kumwe nanje ya Louise Bigirimana
na Fidel Niyongabo. Tubaseze mwese tubifuriza kugira mugoroba mwiza, tubatumira no kubandanya mudukurikirana kuri Radio Ijwi ry'Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.